Radio Ijwi y'Amerika. Radio Ijwi y'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mirewe nshuti mwese mu duteza amatwi muri kumwe na Frederic Unikije ngiye kwashikiriza amakuru yo kuri isaha ikaze mwese muri aya makuru
dufatiye nko kumwimbo ukwezi kwa gitugutu hashitse mu kigega ca leta imiliyaridi 165 mu gihe hari hitezwe kwinjira imiliyaridi 163.
Uyo ni Jean-Claude Manirakiza umukuru w'ikigo kijeje gutangisha amatagisi mu Burundi ariko avuga ku mwimbo wabonetse muri mwaka. Intambara hagati ya Israel na Hamas irabandanya gukomera mu bumanuko bwa Gaza. Ishirahamwe yitwa G5 Sahel rigiye gusamburwa, ryari rigizwe n'ibihugu bitanu byari byishize hamwe kugira ngo birwanye imirwi y'abajihadiste mu karere ka Sahel. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuri uyu wa gatatu yari mu nama y'abategetsi mu rwi G7 ugizwe n'ibihugu biteye imbere kurusha ibindi ku isi mu byerekeye ubutunzi. Aya makuru hamwe n'ayandi yose twateguriye ntiyagira nkumuja ni mukanya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuri uyu wa gatanu hari mu nama y'abategetsi mu rwi G7 ugizwe n'ibihugu biteye imbere kurusha ibindi ku isi mu byerekeye ubutunzi. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Perezida Zelensky araza kuronka karyo ko gucira ku mayange abo bategetsi kukugena ibintu byifashe muri Ukraine hafi y'imyaka ibiri kuva Uburusiya butangwa ibitero muri icyo gihugu. Ibyo bitero byatumye ibihugu bitari bike biha Ukraine ifashanyo ya gisirikare hamwe n'izindi fashanyo zigenewe abanyagihugu. Inama kuri uyu wa gatatu ibaye umunsi umwe inyuma y'uko Zelensky ahebye gushikiriza ijambo hakoreshejwe ubuhinga bwa video abagize inama nkenguzamateka ya Amerika. Byari bitegekanijwe ko asaba ko Amerika ibandanya gushigikira igihugu ciwe. Avuye mu gikorwa cyo kwiyamamaza mu gisagara cya Boston muri leta ya Massachusetts mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ko Ukraine itegerezwa kubandanya kuronswa imfashanyo. Umumenyesha makuru yamubajije niba hari abashinga amateka cyangwa abakenguza amateka bo muri Kongre ya Amerika yavugishije ku byerekeye kubandanya guha imfashanyo Ukraine. Perezida Biden yavuze ati:
Yego, arabona avugishije. Kudashyigikira Ukraine byagira ingaruka zikomeye, byaba biciye ukubiye n'inyungu za Amerika n'inyungu z'amahanga. Kutayishyigikira yaba ari amakosa akomeye. Icyo gituma tugomba gushyira ibintu mu buryo.
Mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka, leta ya Perezida Biden yasavye Kongre ya Amerika hafi y'imiliyaridi 106 y'amadolari agenewe Ukraine na Israel hamwe no gukomeza umutekano ku mbibe z'igihugu.
Urakoze Fidel. Ishyirahamwe ryitwa G5 Sahel rigiye gusamburwa, byari rigizwe n'ibihugu bitanu byari byarishyize hamwe kugira ngo birwanye imitwe y'abajihadiste mu karere ka Sahel. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eli Rwema.
G5 Sahel yashinzwe mu mwaka w'2014 yarigizwe n'ibihugu bya Mauritania, Chad, Burkina Faso, Mali na Nigeria. Ubufaransa bwari buyifitemo uruhare runini. Kuwa gatandatu w'icyumweru gishize, Burkina Faso na Nigeria batangaje ko bawuvuyemo. Mario yari yarasohotsemo mu 2022. Hari hasigayemo rero Chad na Mauritania bonyine. None nabo mu itangazo rimwe bashize ahagaragara bavuze ko bagiye gukurikiza ibikubiye mu ngingo ya 20 y'amasezerano shingiro ya G5 Sahel. Ingingo ivuga ko umuryango ushobora guseswa biramutse bisabwe byibura n'ibihugu bitatu mu bawugize. Mu by'ukuri biriya bihugu bitatu byarangije gusohokamo ntibisaba bitomoye ko umuryango useswa, ariko na mbere na kare G5 Sahel yamye ijegajega. Mu 2017 yashinze umutwe w'ingabo umwe wo kurwanya imitwe y'abajihadiste, nyamara ntacyo wagezeho, ahubwo ubwicanyi bwariyongereye bukomeza guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi, abandi amamiliyoni babaye impunzi. Abahanga bemeza ko G5 Sahel yabaye imwe mu mpamvu z'akaduruvayo ka politike bakurikije kudeta zabaye muri Mali mu 2020, muri Burkina Faso mu 2022 no muri Nigeri mu kwa karindwi gushize. None ahubwo mu kwezi gushize batangaje ko bibumbiye hamwe bavuga ko bagiye gushinga leta zunze ubumwe zabo bwite.
Intambara hagati ya Israeli na Hamas irabandanya gukomera mu manuko bwa Gaza cyane cyane ku banyagihugu. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Oriane Itangisha.
Kuri uno munsi wa gatatu, impande zombi zatanye mu mitwe bikomeye mu ntara ya Gaza. Ibyo bitero bikaba bibandanye kuremera abanyagihugu ba Palestina babandanya kubura aho bahungira cyangwa ubufasha bw'abagira neza. Igisirikare cya Israeli cyatangaje kuri uno munsi wa gatatu ko cyagize ibitero byo mu kirere mu bibanza bishika ku 250 muri Gaza mu munsi umwe. ONU yaramenyesheje ko byibonekeza ko Israeli yongereje uburemere bw'ibitero byayo by'amabombe igira muri Gaza kuva ku mutaga w'umunsi wa mbere. ONU ivuga kandi ko abagwanyi b'abanyepalestina nabo nyene bogereje inguvu mu bitero byabo byo ku butaka, harimo iby'amarokete ategwa muri Israeli. Abategetsi mu gisagara cya Israel bavuga ko bariko barakikuza igisagara cya kabiri kinini cy'ubumanuko bwa Gaza, Khan Yunis. Ibyo bitero byiyongereye mu bumanuko bwa Gaza bibaye inyuma y'ibindi byagizwe mu buraruko bwaho, harimo ibyagizwe mu gisagara gikuru cya Gaza. Bibaye kandi inyuma yaho igisirikare cya Israel kigabishije abantu ko bohungira mu bumanuko bwa Gaza, kikongera kikabategeka kwirinda ahari ibitero.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hijya no hino ku isi. Mbarakoze bagenzi bacu bayadushikirije. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mudukurikire kandi no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Mukanya rero amakuru yo mu karere ka Afrika ibaga binini. Makuru tuyatangure kwa wavugwa ku Burundi. Ishirahamwe rihanira agateka kazi na muntu ku isi ya Amnesty International ryatangaje ko inama nshinga amateka y'u Burundi yotegerezwa gutorera inyishu ibintu bitari bike bibuze mu itegeko ryemejwe mu mwaka w'2016 rigwanya amabi akorwa afatiye ku gitsina. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Nyongabo.
Ishirahamwe Amnesty International ivuga ko ibintu bidahuye biri hagati y'iryo tegeko n'amategeko mpanavyaha yemejwe mu mwaka w'2017 bituma ibintu bidatomora neza ku vyerekeye amategeko abacamanza bo kwisunga. Amnesty International yavuze ko gutorera inyishu ico kibazo ivyo tuma abageramirwa n'amabi akogwa yisunze igitsina bakingirwa kandi baronswa ubutungane kurushiriza. Umuyobozi w'ishyirahamwe Amnesty International mu karere ko muri Afrika mu buseruko niyo mu manuko, Sarah Jackson, yavuze ko mu gihe itegeko rihana amabi akogwa afatiye ku gitsina ryo mu mwaka w'2016 ari intambwe ikomeye yashitswe ko riri kwije ibisabwa n'akarere cyangwa n'amakungu. Sarah Jackson yatangaje ko itegeko ryo mu mwaka w'2016 ryongeye ibitari bike mu ntumbero yo kugwanya amabi akogwa afatiye ku gitsina ngo gusigura neza ivyerekeye gufata abantu ku nguvu. Yamara yasiguye ko ku bibazo bimwe bimwe iryo tegeko rihonyanga agateka ka muntu ngo guta amakosa ku bakoregwa amabi afatiye ku gitsina. Ishyirahamwe Amnesty International itangaza ko kuba itegeko rihana amabi akogwa afatiye ku gitsina hari ivyo ridahuriye ko n'amategeko mpanavyaha hari bigira ingaruka mbi kuri zimwe mu ngingo zifise akamaro gakomeye z'iryo tegeko. Akarorero igihe amategeko mpanavyaha yahinyanyogwa mu mwaka w'2017 ntiyakoresheje insiguro ya nyuma yerekeye gufata abantu ku nguvu yatanzwe n'itegeko igwanya amabi akogwa afatiye ku gitsina ryo mu mwaka w'imbere yaho w'2016. Insiguro muri iryo tegeko ku vyerekeye gufata abantu ku nguvu ivuga ko ivyo biba mu gihe atakumvikana kuba kwahabaye. Amategeko mpanavyaha yo mu mwaka w'2017 yagumijeho insiguro ya kera ishimikira ku ikoreshwa ry'inguvu. Ishirahamwe Amnesty International ryavuze ko insiguro yuzuye yisunga amategeko mpuzamakungu ku vyerekeye agateka ka muntu ku bijanye no gufata abantu ku nguvu ari iyiri mu itegeko ryo mu mwaka w'2016. Iryo tegeko riratomoye ku bacamanza, abashikiriza manza, abapolisi n'abandi bategetsi bajejwe ubutungane no kubahiriza amategeko. Ishirahamwe Amnesty International ryasabye ko ingingo ziri mu itegeko rihana amabi akogwa afatiye ku gitsina zihana ababana batubakanye mu mategeko zivanwaho. Izo ngingo zirahonyanga uburenganzira bwo kubaho mu ibanga, ubuzima bw'imiryango, uburinganire hagati y'abantu hamwe no kudakumira. Ingingo ya 60 mu itegeko rihana amabi akogwa afatiye ku gitsina ryo mu mwaka w'2016 rirahana inyifati ituma amabi afatiye ku gitsina kogwa. Iyo tegeko rikaba ryarashavuje abatari bake igihe ryarengana kubera ryashize mu ngingo zaryo uburyo bwo kwambara impuzu budashemeye bivuga ko bishobora gutuma abazambaye muri ubwo buryo bashobora gukoregwa mabi afatiye ku gitsina. Ishyirahamwe Amnesty International itangaza ko iyo ngingo hamwe n'izindi ziri muri iryo tegeko zihana abakoregwa mabi afatiye ku gitsina kandi zikanabambika icyeyi ko zikwiriye kuvanwaho. Iryo shyirahamwe rivuga ko uretse guhinyanyura gushasha ibyerekeye amategeko, abategetsi b'u Burundi bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira haboneke uburyo n'inyigisho bikwiriye mu ntumbero yo gufashira gushyira mu ngiro amategeko. Iryo shyirahamwe kandi risaba abageramiwe n'amabi akorwa afatiye ku gitsina gufashwa mu buryo bukwiriye. Imenyesha ko bategerezwa kugishwa inama mu mugambi wo guhinyanyura amategeko gushasha hamwe no mu gufata ingingo ku bijyanye no gushyira mu ngiro ayo mategeko. Ishyirahamwe Amnesty International ryasabye kandi Burundi kwemeza no gushyira mu ngiro byihutirwa amategeko yerekeye uburenganzira bw'abapfasoni ku mugabane wa Afrika yatewe ku igikumu mu gisagara cya Maputo muri Mozambique araheze imyaka 20. Ayo mategeko yaragize uruhara rukomeye cyane mu guharanira uburenganzira bw'abapfasoni ku mugabane wa Afrika. Yarafashije kandi abapfasoni kuronswa ubutungane.
Urakoze Fidele. Tukivuga ku Burundi kandi ikigo cy'igihugu kijejwe kwigiranya amatagisi n'amakori ya leta Uber cemeza ko ubuhinga ngurukana ubumenyi bwafashije mu kurwanya ubusuma hamwe no guta umwanya ku mutanga kori. Ikigo Uber itangaza kandi ko ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none ryatumye amafaranga yinjira mu kigega cya leta yiyongera. Inkuru dushikirizwa n'umenyesha makuru Eloge Willy Kaneza.
Kuri uyu wa kabiri Higo Bert cyahimbaje umunsi wahariwe umutanga kori mu Burundi mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Ikivugo cyawo kigira giti: dukoresha ubuhinga bwa none mu kuriha amatagisi n'amakori, twongereye dushyigikire iterambere ry'igihugu. Higo Bert yemeza ko kuva ku itariki ya mbere y'ukwa munani uyu mwaka gitanguje isekeza ryo gukangurira abatanga kori bo mu Burundi kwijukira gukoresha ubuhinga bwa none. Ibice 80% byabo bamaze gutangura gukoresha ubwo buryo. Kuva ico gihe nk'uko bitangazwa na komiseri mukuru w'ico kigo cy'igihugu kije kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta, harabaye akarusho bigera mu kwezi kwa cumi bagahore. Jean Claude Manirakiza:
dufatiye nko ku mwimbo w'ukwezi kwa gitugutu hashitse mu kigega cya leta imiliyaridi 165 mu gihe hari hitezwe kwinjira imiliyaridi 163. Amakori n'amatagisi yinjiye uko kwezi ku bice 101 birenga gato ku ijana. Muri Nyakanga hegeranijwe imiliyaridi 185 n'ibicindwi kuri 172 n'ibice bitatu zari zitezwe. Tukaba dusubiye gusaba abo bose vyega ko bofata ya mbere mu gukoresha uwo muhora w'ubuhinga bwa none.
Ariko umushikanganji w'ikigega cya leta ntiyishimiye ko abakozi ba Uber bakora mu kwinjiriza igihugu. Odasi Nyonzima:
mu gushyiraho ubuhinga bwo gusohora fakture elektronike kwari kugira ngo tugwanye bwa busuma bukorwa n'abadandaza. Usanga bafise igitabo bandikamwo ibidandazwa badandaje cyabo, bakagira n'ikindi gitabo bandikamwo ibidandazwa badandaje bikeya baza kumenyekanisha kw'amagori. Ariko bakoresheje irya fakture elektronike, uvuga ibyo bitabo bandikamo n'ikaramu byageza guca bivaho. Mayore kubera intege nke z'abakozi bari bajejwe gushyira mu ngiro iyo ngingo yo gukoresha iyo mashini, usanga rero hari benshi bakikwega ibirenge.
Mbere yagiriza bamwe mu bakozi b'ico kigo gukora ubusuma bukabije.
Ubusuma buca ku mipaka, haba mu kugabanya ibidandazwa byinjira kugira ngo barihe amakori make, haba kurerekera abagomba kwinjiza ibidandazwa batarisha amakori barerekewe n'abakozi ba Uber, haba aha mu gihugu hagati aba batanga amafakture bagatanga amafakture ariko igiciro gitoya kugira ngo bakunde ntibarihe ya tagisi, haba ibyo gusubiza amafaranga ya TVA, usanga basubije amafaranga atateza gusubizwa cyane bagasubiza yarenze kambere, n'ubundi bube gito usanga bwarerekewe n'abakozi b'ikigo Uber. Twabagabishe rero yuko inzego z'igihugu zose ko twese rero tujye gukorera hamwe kugira ngo dushobore kugwanya ngo rusuma.
Reka na Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ko ikigo Uber kiri mu nzego zizingamitse ubutunzi bw'igihugu. Mu mpera z'ukwa cumi yitabaje inzego z'umutekano kugira zimufashe mu cyo yise urugamba rwo kunagura ubutunzi. Yavuze ko hafi ibice 85% by'amafaranga yo kwinjiye mu kigega cya leta buri mwaka aja mu mifuko y'abantu bitewe ahanini n'abari bajejwe gutoza amatagisi n'amakori. Aha yari Bugarama bwa Muramvya:
statistike zerekana yuko demarcation mu Burundi ku mwaka abadandaza b'i Burundi baza mugabe igihugu cinjiwemwo n'amadolari imiliyoni 200 gusa. Ngira ico gihugu ba frauda bakiba amadolari aregeye imoriyariti mufango kutura kenyi mwela zi uko banga mwondale na FM wagiri za uko alu teke tukigi huko mwigiri mwela zi kwa giri zwa kwari wewe uligiri tulire kwari wewe ufroda madora tuzo teni mbele nukte na ini mwela teke tukigi huko kaha mwese amuli shansu mwela kibi hezi tufinga aha tuwese tukigiri ina yuko tuvuye hasi tugire synergy kujya bari kwagira synergy mu manza za afrode ipereleza ribirabe hose aba bajede bose bagwe bakurikira mwese atarwa vuye
mani yakiza twari kigober yibutsako umunsi nkuyu wahari umutoza kori atari biro ligusa ahubwo ufise intumbero ikomeye
nakajyo ka leta y'u Burundi fata ko kwibutsa ineza nakamaro kamakori n'amatagisi n'iterambere ry'igihugu kugira ngo abatanga kori basanzwe bayatanga neza bashimigwe cese gucyo abagikwega ibirenge nabo bajijuke
mu biganiro hagati y'ibisata bya leta n'abikorera utwabo ku njuro ya kabiri zatunganijwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku maganekerezo ya 2728 ukwezi kwa 11 guheze Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko atantwari bereye itsimbatajwe Burundi butazogera kwihangira ubwihaye ryo gucika igihugu gisatira iterambere mu 2040 no kuba igihugu cihagije kandi giteye imbere mu mwaka w'2060 yateye akama afasha u Burundi abasaba gukomeza kubusahiriza mu mugambi wo gushoboza inzego z'igihugu gukoresha ubuhinga bwa none no gukomeza intwari ibereye ibituma haba umuco mu birangurwa ku bwiwe. Eloge Burika neza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge, tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamenyera i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Tubandanirize ku kiganiro bunga bunga uzima dutegurirwa kandi dushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukankusi.
Mbashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima. Umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya virusi itera sida wizihijwe ku nshuro ya mbere mu myaka 35 ishize. Yizihizwa ryawo ku isi yose ritanga urubuga buri tariki ya mbere kwezi kwa 12 rwo gukora ubukangurambaga kuri virusi itera sida n'indwara ya sida hamwe no kwifatanya n'abagirwaho ingaruka n'indwara. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida ku nshuro ya 35 ibuka unafata ingamba. Ishami ryawo ni ryita ku buzima OMS rivuga ko virusi itera sida imaze guhitana abantu bagera kuri miliyoni 40 ku isi yose kandi ni ikibazo gikomeye cyugarije ubuzima rusange ku isi. Reka rero dutangirire muri Kenya aho abantu bangana na miliyoni 1,400,000 babana na virusi itera sida. Iki gihugu gihanganye n'ubwiyongere buri hejuru bw'ubwandu kuko kiza ku mwanya wa 7 ku mugabane wa Afurika.
Mu gace ka Dandora i Nairobi dusanze Lucky Wanjiku ahakorera. Wanjiku avuga ko yumvise ubuzima bwe burangiye mu myaka 13 ishize ubwo we nk'umubyeyi w'umwangavu ukirangiza amashuri yisumbuye yasuzumwaga agasanganwa virusi itera sida. Umwana we yapfuye nyuma y'ibyumweru 2 avutse. Nubwo uru rupfu rwamushegeshe, Wanjiku yarisuganyije maze yishakamo imbaraga yifashishije nyuma y'imyaka mike ashinga umuryango Positive Young Women Voices, amajwi y'abagore bakiri bato banduye virusi itera sida tugenekereje mu Kinyarwanda. Uyu muryango ukorana bya hafi n'abaturage, ufasha kandi ugakorera ubuvugizi abana b'abakobwa n'abagore bakiri bato bagizweho ingaruka na virusi itera sida muri aka gace yakuriyemo.
Hagomba kuba hari umwana w'umukobwa wumva ameze uko nari meze igihe ntari mfite umfata mu mugongo, ubu ngubu unkeneye kugira ngo murema gatima. Niyumva inkuru yanjye bishobora kumufasha kutagwa mu makosa naguyemo ngo anyure mu magorwa na nyuzemo.
Kuva habonetse umuntu wa mbere wanduye virusi itera sida muri Kenya mu myaka 40 ishize, iki gihugu cyateye intambwe igaragara mu kunoza ubuvuzi bwa virusi itera sida. Muganga Linette Juma, inzobere mu buvuzi bw'indwara zandura ukorera i Nairobi, avuga ko ishoramari mu guhugura abaganga ku buvuzi buhabwa uwanduye virusi itera sida, kongera ibikorwa remezo by'ubuvuzi mu bice bitandukanye by'igihugu cyo kimwe no gutanga ubuvuzi nta kiguzi, biri mu byagize uruhare mu kunoza ubuvuzi bwa virusi itera sida muri Kenya.
So this has really led to a big impact because
ibi rero byatanze umusaruro ufatika kubera ko twabashije kugabanya ubwandu bwa virusi itera sida. Urugero, mu 1996 mu gihugu twari dufite ijanisha ry'ubwandu ringana n'13%, ariko tugeze kuri 4.9%. Ubwo rero ni umusaruro munini cyane.
Nk'uko imibare ya Minisiteri y'Ubuzima ibigaragaza, ku bantu miliyoni 1,400,000 babana na virusi itera sida muri Kenya, miliyoni 1.5 baranditse muri gahunda yo gufata imiti igabanya ubukana. aho bangana na 73% bari mu kiciro cy'abiyi virusi yamaze guhashwa cyane kuva mu myaka 10 ishize. Ubwandu bushya bwa virusi itera sida bwagabanutse kugera ku 78% kandi impfu ziturutse kuri virusi itera sida zagabanutse kugera ku 57%. Nubwo ibi byose byagezweho ariko inzobere mu buvuzi zivuga ko akato gahabwa abanduye ndetse no gukumira ubwandu bw'abana bavuka ku babyeyi bafite virusi itera sida bikiri imbogamizi.
Bampimye ubw'inda yanjye yarigeze mu mezi abiri ntibongera kumpima, ariko ubu uko ugiye ku ivuriro nk'umugore utwite ugomba gupimwa. Ibyo byagaragaraga nko gutakaza umwanya, ariko mu by'ukuri birafasha, kandi na mbere byakabaye byarafashije rwose. Kandi niyo ugiye kubyara nabwo baragupima, kabone niyo igihe cyose cyo gutwita baba barasangaga utaranduye nabwo baragupima.
Insanganyamatsiko y'umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida wizihizwa buri tariki ya mbere y'ukwa 12 uyu mwaka wa 2023 nireka abaturage bayobore. Muganga Ninette Juma avuga ko abaturage bagira uruhare rwibanze mu kurandura virusi itera sida muri Afrika.
There's a lot of measures that can be put in place when you know your status. Be informed.
Hari ingamba nyinshi zafatwa mu gihe waba umenye uko uhagaze. Bimenye. Bityo nkibwira ko Afurika izabasha kurandura ubwandu bwa virusi itera sida.
Kenya yiyemeje kurandura virusi itera sida bitarenze mu mwaka wa 2023.
Gahunda yihutirwa ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe kurwanya sida PEPFAR yashinzwe mu mwaka wa 2003. Kuva icyo gihe miliyari zigera mu 100 z'amadolari y'Amerika zimaze gushorwa mu rugamba rwo kurwanya virusi itera sida ku isi binyuze muri PEPFAR. Ibi byafashije kurokora ubuzima bw'abantu miliyoni 25 no gukumira ubwandu bushya ku bantu babarirwa muri za miliyoni nyinshi nk'uko imibare itangazwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibigaragaza. Mu gushaka kumenya byinshi ku rugamba rwo kurwanya virusi itera sida ndetse n'umusanzu wa PEPFAR muri uru rugamba by'umwihariko muri Afurika, twaganiriye na Ambasaderi John Kengasong, umuhuzabikorwa wa programu ya Amerika isinzwe kurwanya sida ku isi, akaba n'intumwa idasanzwe ishinzwe gahunda z'ubuvuzi.
The PEPFAR program is a great symbol of solidarity and care from the American people to the continent of Africa.
Programu ya PEPFAR ni ikimenyetso gikomeye cy'ubufatanye no kwitabwaho abaturage ba Amerika bagaragariza umugabane wa Afurika. Dutekereje gusa mu myaka 20 ishize, ibyo virusi itera sida yakoraga umugabane wa Afurika, hashobora kuba hariho inzobere n'abaganga babashaga gusuzuma bagatahura virusi itera sida, ariko ibyo byarangiriragaho ukaba nk'aho ukatiwe igihano cy'urupfu. PEPFAR yinjiyemo kandi mu myaka 20 imaze kurokora ubuzima bw'abagera kuri miliyoni 25 gukumira ubwandu bwa sida mu bana banduzwa na ba nyina ku kigero cya miliyoni 5.5. Rero nta yindi gahunda nzi mu mateka y'indwara zandura muri iki kinyacumi cy'imyaka yazanye impinduka zingana gutyo mu bijyanye n'umusaruro. Ibikorwa remezo by'ubuvuzi na gahunda z'ubuvuzi byongerewe ubushobozi ku rwego rwo hejuru muri Afurika. Twafashije mu ishinga rya laboratwari zigera ku 3,000 muri Afurika, abakozi b'urwego rw'ubuvuzi bagera ku 340 barahuguwe, kandi amavuriro arenga 70 muri Afurika yongerewe ubushobozi. Kubera ibyo PEPFAR yakoze rero mu bihugu byinshi, ubu bafite ubushobozi bwo gukoresha ibyo bikorwa remezo mu kuvura izindi ndwara z'ibyorezo nk'iseru, korera, Ebola na COVID vuba. COVID yabaye nk'igerageza icy'ibikorwa remezo by'ubuvuzi rusange byamarira ibihugu bifite ugereranije n'ibitabifite. Mu rugamba rwo kurwanya virusi itera sida, aho tumaze gutera intambwe ndetse n'ibihugu byateye intambwe ifatika, ni ibihugu byasobanukiwe n'uruhare rw'abaturage hakiri kare. Abaturage barimo gufata iya mbere mu kwipimisha kugira ngo bamenye uko bahagaze. Abaturage kandi bari kwivuza, ibyo ni ugukora uko bashoboye ngo bagume gufata imiti. Nibo barimo gufata iya mbere mu bujyanama no gusobanurira bagenzi babo muri izi gahunda icyo bisobanuye kugumisha ubwandu ku kigero cyo hasi. Nta ruhare rw'abaturage byagorana ko hari gahunda yagera ku bantu benshi. Iyo abaturage bafashe iya mbere, tubasha gutera intambwe.
Ubushakashatsi bwo mu mwaka wa 2021 bwakozwe mu rwego rw'igihugu muri Mozambique bwerekana ko umugore umwe kuri bane bafite mu myaka iri hagati ya 35 na 39 yanduye virusi itera sida. Amashyirahamwe nka Kandilmuka arimo gukora ubukangurambaga bwo gushishikariza abantu kwipimisha no kongera ikigero cy'abakomeza gufata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida.
Albertine Tamere yagize igihombo mu buzima bwe. Umugabo yapfuye mu 1996. Ubwo intandaro y'urupfu rwe yamenyekanaga, Tamere n'umukobwa we basabwe kujya kwipimisha virusi itera sida.
Batubwiye ko twanduye virusi itera sida, kandi ntibyari byoroshye kubyumva, atari kuri njye, ahubwo kuko umwana wanjye yari afite umwaka umwe n'amezi 10 gusa. Natangiye gutekereza uko uwo mwana w'uruhinja agiye kuba kumita ubuzima bwe bwose. Biragoye.
Nubwo mu 1996 aribwo Tamere yasuzumwe agasanganwa virusi itera sida, ntiyahise atangira gufata imiti kugeza mu 2004. Icyo gihe yari afite undi mukunzi, ndetse barabyaye umwana w'umuhungu nawe wanduye virusi itera sida.
Estamos a fazer tratamento como deve ser, graças a Deus.
Dufata imiti nk'uko bikwiye, kandi ndashimira Imana twembi njye nawe dufite ingano ya virusi itagaragara, tuyifata buri munsi.
Mozambique ikomeje kuba kimwe mu bihugu bifite igipimo kiri hejuru cyane cy'ubwandu bwa virusi itera sida ku isi, aho bakuze bagera kuri 2,000,000 babana n'ubwandu bw'iyi ndwara. Nk'uko ubushakashatsi bwo ku rwego rw'igihugu bwakozwe ku ngaruka za virusi itera sida bwo mu 2021 bwiswe Insida 2021 bwabigaragaje, muri Mozambique umuntu umwe mu bakuze 8 abana na virusi itera sida, kandi abagore bihariye 15% by'ubwandu. Alice akazina twa Muhimbye yashishikarijwe kwipimisha virusi itera sida n'umwe mu mpirimbanyi ubwo bari mu mahugurwa. Batunguwe no gusanga yaranduye.
Nkibona ibisubizo narasohotse ndarira. Ntibyari byoroshye, natinyutse kubibwira mubyara wanjye, ariko sindabibwira ababyeyi na n'uyu munsi. Kuba nkiri muto sinzi uko mama azabyakira.
Arise ubari mu rukundo kandi umukunzi we nta virusi itera sida afite. Bizeye ejo hazaza heza bari kumwe bombi.
Eli no principio se afastou.
Gambire yabanje kwitaza, ariko kuvaho ngiriye muri Kindirimuka basobanuriye uko mbivuga, barabinshishikariza, nanjye nkoresha amagambo yose bambwiye aza kubyumva.
Mu ishyirahamwe Kindirimuka, ababana na virusi itera sida babona ubufasha bwose bakeneye ngo babashe gukomeza ubuzima.
Dukorana n'ababana na virusi itera sida, abo yagize imfubyi n'abana bakennye. Twita cyane ku byo bakeneye kugira ngo dufatanyije tugerageze kubabonera igisubizo.
Inkuru nk'izi za Albertina na Alice ziriganje mu gihugu. Ubushakashatsi Insida 2021 bugaragaza ko umugore umwe kuri bane bari hagati y'imyaka 35 na 39 yanduye virusi itera sida, kandi ku ijanisha ringana na 97 n'ibice 5% abamenye uko bahagaze bagasanga baranduye bafata imiti igabanya ubukana.
Mwakoze kudukurikira muri kiganiro Bungabunga Ubuzima. Ku makuru agezweho, gumana n'Ijwi rya Amerika ku rubuga rwa internet www.radio.tv.com. Nana dukurikira ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Ikiganiro cyacu cya none ntitugisoreje, naho ubutaha mukomeza kugubwa neza, muharanira kandi ko umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.
Turagushimiye Eugenie Mukankusi. Mu kanya rero turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha riko, reka tubibutse zimwe mu ngingo nkuru nkuru zari zigize amakuru. Twabwiye ko ishyirahamwe ryitwa G5 Sahel rigiye gusamburwa, ryari rigizwe n'ibihugu 5 byari byarishyize hamwe kugira ngo birwanye imirwi y'abajihadiste mu karere ka Sahel. Twababwiye kandi ko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuri uyu wa gatatu yari mu nama y'abategetsi b'umurwi G7 ugizwe n'ibihugu biteye imbere kurusha ibindi ku isi mu byerekeye ubutunzi. Twabwiye kandi ko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yari muri iyo nama twabwiye mu kanya. Nshuti mwese rero mwaduteze amatwi, turabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mwumvirize ibiganiro vya radio Ijwi ry'Amerika. Turashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, tukadushimiye kandi n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Turabashimiye mwese, tubifuriza amahoro n'umugoroba mwiza mwese.